Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Twasanze baba mu mazu mu bisanzwe ataheze, mugabo tugasanga mu ayo mahangara bace batobora inyoma. Ku buryo yuko abajeje umutekano bagiye kubaraba, bakamara kubakubita igisho bacaca mu isho gitoboro batoboye bagaca birukira bakihungira.
Uyu ni Manirambona Venant, buramatari w'intara ya Gitega. Ku bantu batagira ibyangombwa ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo kandi icyorezo cya nkongwa mu myaka y'impeke mu Rwanda. Mbere y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese wateza amatwi radio ijwi rya Amerika aho muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia, aho umutegetsi mu gipolisi yatangaje ko ku mugwa mukuru i Mogadisho haturitse igisasu ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Kapitaine Aden Hassan yavuze ko icyo gitero cyabereye imbere y'iduka hafi y'ibiro by'userukira Turukiya mu ntara ya Hodan. Umuvugizi mu biro by'ubujejwe intwaro mu ntara ya Benadir Abdifitar Halane yemeje ico gitero, akavuga ko cakomerekeje umuntu umwe. Yatangaje ko batararonka amakuru yose ajanye n'ico gitero, yamara ko bishoboka ko umugwi ya Shabab ariwo wagikoze ico gitero kibaye nyuma y'ikindi cyari cyabaye mu gitondo cyo kuri wa gatatu cyahitanye abantu indwi cyongera ikomeretsa abandi 15. Ni igitero cyari cyabereye mu nzu y'uburiro ikunda kugenderwa n'abakozi ba leta hamwe n'abanyamahanga. Bivugwa ko mu bakomeretse harimwo abanyeshuri batatu. Imiduga yunguruza abantu muwe mu bwoko bwa bisi irabandanya gukura abantu muri Sudani y'ubumanuko ibahungana mu turere two mu buraruko bwa Uganda, ahubatse amazu bazobamwa mu misi iri imbere. Bivugwa ko intureka zibandanya kwiyongera muri Sudani y'ubumanuko. Abasirikare ba Uganda bari ku mupaka bamenyesha ko bari maso kubijyanye n'uko atampunzi zo kwinjirana ibigwanisho. Abahunga bamenyesha ko mu mabi bakorerwa harimwo amabi afatiye kugufata ku nguvu abakenyezi. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibice 86% by'abahunga bagizwe n'abagore hamwe n'abana. Izo mpunzi zivuga ko abanyagihugu bari mu turere bahunga bavamwo bugarijwe n'ibibazo by'inzara n'ukutagira ubuvuzi. Basaba abarongozi kwemera amakosa bakitaha bigoye abanyagihugu kugira bubake kazoza k'igihugu. Abashingamateka n'abarongozi b'amashirahamwe atabara imbabare bahuye kuri uyu wa gatatu mu nyubakwa y'inama nshingamateka ya Amerika. Hari mu ntumbero yo gutera kamo ko hofatwa ingingo zigenewe gutorera umuti kibazo cy'inzara igeramiye uturere tumwe tumwe twa Afurika. Karen Bass, umushingamateka w'umudemokrate muri leta ya California, ari nawe yateguye iyo nama, avuga ko Amerika ikeneye guhaguruka ikaja imbere y'ibindi bihugu mu kigoro k'amakungu ku bijyanye no gufasha abantu barenga ku 2 million bari mu karere ka Afurika no mu gihugu cya Yemen bageramiwe n'inzara. Bas avuga ko ari intango y'umugambi wo guhagurukira ikibazo cy'inzara mu karere ka Afurika. Karen Bass hamwe n'abandi baraniguye umugambi wa President Trump wo kugabanya amafaranga Amerika iha ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ibyo ngo ni mu gihe iryo shyirahamwe ryahagurukiye ikibazo cy'inzara mu buryo butari bwaboneke mu kiringo cy'imyaka 70 iheze. Leta irongowe na President Donald Trump wa Amerika itera yigizayo ingingo yari yafashe yo gutandukanya imiryango yinjiye bidaciye mu mategeko iciye ku mupaka wa Amerika na Mexique. Ibyo byatangajwe n'umushikiranganji ajeje umutekano mu gihugu hagati John Kelly kuri uyu wa gatatu. Kelly yabwiye umugwi nyobozi w'abakenguza amateka ko abavyeyi n'abana batazotandukanywa kiretse bibaye ngombwa. Kelly akavuga ko hoba ari nko mu gihe umuvyeyi agwaye canke afata ibiyayura mutwe. Umushikiranganji Kelly yabwiye kandi abakenguza amateka ko igitigiri cy'abimukira binjiye baciye ku mupaka wa Amerika na Mexique cyagabanutse ku rugero rw'ibihumbi 17 mu kwezi guheze. Kelly avuga kandi ko ari ingaruka z'imigambi ya President Trump ku bijyanye n'abimukira baba ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira, kandi ko bigaragara ko iyo migambi yagize akamaro. Yamara Kelly atangaza ko ivyo bitazomara igihe ari hamwe hatubatswe uruhome rukingira imbibe z'igihugu cya Amerika. Kumugwa mukuru wa Serbia ye Belgrade turi ku mugabane w'Uburayi ugaruka ruharugwa mu bihumbi n'ibihumbi rumaze iminsi ibiri mu myerekano yo kwiyamiriza itorwa rya Alexander Vucic yasindiye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'Imana. Ugo gwaruka rusaba mu Gwiseni gutanga imihoho cyo kimwe n'abarongoye televiziyo y'igihugu hamwe n'umukuru w'inama nshinga mateka. Mwamenya ko Vucic yatahukanye intsinzi y'ibice 55% by'amajwi. Uwo mukurikira Sasha Yankovic akagira ibice 16%. Vucic avuga ko atazobuza iyo myerekano mu gihe ibaye mu mutekano. Alexander Vucic afise imyaka 47 akaba yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Serbia. Imwe mu migambi ashira imbere ni yerekeye kwinjira mu ishyirahamwe rya Buraya no gukomeza imigenderanire y'igihugu n'igihugu cy'u Burusiya. Aregwa kuba yaragize uruhara mu kudurumbanya bari mu myerekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bwahitanye abantu bashika ku 8,000 aho muri Serbia mu 1995 hamwe n'abasore b'abayisilamu baturuka muri Bosni inyuma y'igihe kitari gito avugira ihonyabwoko ryari rimaze imyaka 10 ribaye. Aha ni amakuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi. Agarukiye Hosine Munezero nje nayo ndabashikiriza yamara mugume hafi ya maradiyo yanyu. Mugenzi wanje Thomas Kamirinda agiye kubashikiriza amakuru yo mu karere. Ahanje turasubira mu kanya kari imbere. Mubandanye mujyoherwa n'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo mu Burundi abapolisi bataye muri yombi abantu 85 batagira ibibaranga mu mujyi wa Gitega. 29 bararekuwe bimaze kugaragara ko bazwi n'abaturanyi babo. Abandi baracyakorwaho anketi. Fidel d'Antoine Sabimana araduhiye inkuru.
Abanyagihugu bafashwe na batari bazwi n'ababanyi babo ahitwa mu Kimanga muri karitsiye ya Shatanya munsi y'isoko rikuru rya Gitega ubwiruja w'ukumwongo gabura Shatanya na Mushasha. Bosco ari 85 bafashwe mu gaturuturu kuno wa gatatu mu musako wakozwe n'ipolisi yifatanije n'abajeje intwaro kuva ugwego gwa karitsiye gushika ku gwego gw'intara. Venasi Mani Rambona promotari w'intara ya Gitega yatubwiye icatumye bakora uwo musako.
Hari haciye iminsi twumva abantu bidoga yuko hari hageze ku mugoroba hariho ahantu badashobora guca, na cane cane abantu b'abakenyezi bafise amasakoshi canke bafise amatelefone. Aho naho sahandi ni harya hepfo y'isoko nkuru ya Gitega aho batazira ku Kimanga. Aho bumaze kugoroba abantu bariko bararengana bafatwa bagasahugwa utwabo canke bakaranakubitwa. Hanyuma rero uno munsi twaciye tugira igikorwa cyo kuraba aho hantu mu gatondo ka kare, na cyane cyane turi kumwe n'abajejwe umutekano. Hanyuma duca turagenda aho hantu turahatembera hakiri kare cyane, duca dukora igikorwa cyo kwegeranya abantu bose tubona batamenyerewe aho hantu. Twaciye dusanga by'ukuri aho hantu hari abantu benshi cyane nk'uko mubona bari abantu baba 85.
Buramatari Manirambona yatubwiye aho bafasha bari bo.
Twasanze baba mu mazu mu bisanzwe ataheze, mugabo tugasanga mu ayo mahangara baciye batabora inyuma ku buryo yuko abajeje umutekano bagiye kubaraba bakamara kubakubita ijisho baca baca muri ico gitoboro batoboye bagaca birukira bakihungira. Twasanze hariho abasanzwe bavuka mu ntara ya Gitega mu makomine atandukanye. Twasanze kandi hariho abavuka mu ntara zitandukanye Muyinga, Ngozi, Karusi, Rutana na Muramvya.
Ku Muyinga muntu wa gatatu nyene abo bafashwe bakegeranirizwa muri komisari ya gipolisi mu ntara ya Gitega baciwemo imigwi itatu. Buramatari Venance Manirambona aratubwira ico bisunze mu kubacamo iyo migwi itatu.
Uyu mugwi mubona ngaha anye duca tubarekura bace bitahira maze nimwitahire mwe mucamwitahira baba hereje ivya nkenego karanga muntu mazifise baca baca babereka umuca muye muce mitahira hanyuma abanawo bari ngaha anye duca turindira umukoresha aje kumutora kugira badafise byangombwa duca tubasaba yuko baca barongika kugira ngo barondere ivyangombwa bazogaruka gukorera mu gisagara bafise ivyangombwa abanawo bahabaye atakazi bafise urumva ko duca tubarongika iyo baje bava kugira ngo baheze baba barabe yuko atangorane hanyuma atangoye naho nyine bazoheza bagumeye umugabo kirazira kuja kuyenzereza mu gisagara atakaza umuntu afise abarumusoma
ku governance imana irambona umugambi wo kugwanya inzara n'ubukene nta muntu akuye kuba mu gisagara atari havuka canke ahasakadi
ubu unye haba mu gihugu cyose ndetse no ngamuntu aracyo agitega ubu turi mu rugamba ko kugwanya inzara n'ubukene mugero tugiye mu rugamba kugwanya inzara n'ubukene hariho abagomba kurya batariko barakora yihangiro twihindushwa kuri Chicago ubu twifuza yuko abantu bose baca kubikogwa naba anye baza mu gisagara usanga bataye imiryango kandi iwabo hari hahantu bashobora kurima bagateza imbere imiryango yawe saba bonyene hariho nabana mwibarabara nabonye tuzobakorera ko
Buramatari Venance Imana irambona avuga ko ico gikorwa cyo kurondera ba mu gisagara cha Gitega atakazi bafise kizobandanya no kubana bo mwibarabara kugira ngo basubize iyo baje bava baheze bafashirizweho Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Amakimbirane mu ishyirahamwe Amical des Musiciens ryo mu Burundi ishyirahamwe ryashinzwe mu 2004 ariko kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi riyobowe n'umuntu umwe Simbavi imbere Bruno bamwe mu barigize bavuga ko yari gizirye bakifuza rero ko bihinduka Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Bamwe mu bacuraranze bahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens bagiriza Bruno Simbavi imbere arirongoye kuva mu mwaka wa 2004 ko atigeze yiyumvira gutegura amatora. Niyo nkuru Patrick umwe mu bakurikiranira hafi umuziki ari no mu bifuza ko ibintu bihinduka muri iryo shyirahamwe avuga ko habuze inzego zirongora ishyirahamwe.
Nta matora, nta komite, nta bantu bari muri Amical bashobora kugira hinduka imigambi iteze imbere abaririmbyi. Icyo rero ni cyambere ni ukuvuga ko atanzego zihari zishobora gutuma umuririmbyi bamwitura umuririmbyi amenya ibibazo byiwe avuga ati njyewe ngenga kugira ngo ibibazo byanjye bikemuke. Ni ukuvuga ko habuze inzego, habuze indongozi zishobora gutuma Amical itera imbere.
Abahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens bifuza impinduka ku burongozi babazwa n'iyo myaka irangiye atagikozwe mu ntumbero yo guteza imbere umuziki n'abagize umwuga gucuraranga. Niyo nkuru Patrick afatira ku kuntu atanamanama aba hagati y'abacuraranzi b'Abarundi agahakana ko ibyo basaba we nabo bari kumwe atari kugumuka.
Kandi habuze gukoranya amanama ashobora guhuza abarinzi novuga hano i Bujumbura mu ntara hagati kuvuga ati turafise abaserukira abandi mu ntara icyo kirabuze twifuza gukora igikorwa cyacu tugarukira ishyirahamwe ryacu n'ugarukira umwuga wacu. Ni ukuvuga ko gusambura abashobora kubivuga gutyo nibarya kumbure badakeneye ko haza impinduka haza iterambere ku muririmbyi. Nibaza ko twarisambuye ahubwo risanzwe risambuye iryo shyirahamwe risanzwe rikora ku neza y'umuntu atari iy'abaririmbyi.
Urongoye ishyirahamwe ry'abacuraranzi bo mu Burundi bahurikiye mu ishyirahamwe Amical des Musiciens arahakana ibyo aregwa. Bruno Simbavi imbere avuga ko abariko baramusita muri kino gihe ari abamutanye ishyirahamwe none baje ngo basangire ibyo yabiri yakuya. Uwo arongo ya Amical des Musiciens du Burundi akuri inkoni ku gishitsi abibaza ko ishyirahamwe ari ry'umucuraranzi uwo ari we wese
kugira assemblée générale y'ishyirahamwe kugira ngo ibi bipase mu matora saba yuko aba detier de membre ndabavuga aba detier de chanteur de musicien detier de membre aho bari kibaza umwe ngo amika dufite ni Burundi oya bya wese ubuso no muso ari oya dishirahamwe cyose amategeko ari genge none ko bari ndereranye bataka kanuka je ngatimba ngagwana cha mu bishiranga cha mu mawa bako bavuga ishirahamwe ndagije fileta cha gwa nyimwe mekaso bavuga komanda manda muri stati twa hindu ibo demi 5 igoma di 4 ans renouvelable da precision ko sharu ndira hindu gwa ni 4 ans renouvelable combien de fois nabirimu je rero stari guta ishirahamwe narite ko nabuza abantu fatanye rugendo ishirahamwe ryacu amikadi bise di bondi na ngorane nimwe dufise nta nzu ikirasha nta probleme nimwe dufise ahubwo ikibazo kiri kubaririnzi yibonye ne bafise icyo bafa kudakundana kudashira hamwe gupfa ubusara
bamwe mu bacuraranzi batifuza uburongozi bwa Pronosi bava imbere ku isonga rya Amical des Musiciens bavuga ko bamaze kumwandikira inzandiko zishika kuri zitatu zitwa petition mu Gifaransa bamusaba gutunganya amatora ariko kabaye akamizwe n'ingoma urongo ya Amical des Musiciens ahakana ibisabwa na bamwe mu bacuraranzi yashikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa gatatu ko mu misiri imbere agiye gushinga umurwi wagutse komite elargi uzomufasha gutunganya ibikorwa by'ishirahamwe Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda guverinoma yarayitangaje ku mugaragaro kw'igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe nkongwa yibasira ibihingwa by'impeke. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Utu dukoko twibasiye ibigori, amasaka, Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko twatangiye kugaragara hirya no hino mu gihugu, cyane cyane aho bahinga amasaka n'ibigori. Ni indwara abaturage batarabasha kumenya ibyayo kuri benshi isa n'iyabatunguye.
Banze ikigori cyarahishije cyarumye, ndacukura. Bajyaga bavuga nkongwa, nanjye nkayoberwa icyari cyo ndacukura ndakibona.
Ugikuye mu kigori cyawe?
Muri iki kigori. Gituma cyuma kigahisha kirya n'amababi kikajya no mu mutima nturora.
Iyi ndwara twayibonye gutya ibigori birimo kumera byajyumye imyumba harimo n'udusimba tubicamo kabiri. Ikintu turimo gukora ubona uko baduha umuti tugatangiza tugatera.
Aka gasimba kaje ari nk'icyorezo tugeze no mu bigori ahantu byagiye bihingwa hose dusanga niko bimeze.
Ubu mu kanya nari ndimo gushishura ndimo kureba hava mu turiya dusimba twa nyamwihina. Biro ugasanga ni ibirimo gushaka kutwangiriza kandi umuntu abashoboye imbaraga nyinshi. Nibwo bwa mbere indwara ibonetse. Ubundi twari tumenyeye indwara yitwa nkongwa ariko ikaza mu bigori bimaze kugira gute guheka. Ariko ubu ngubu biratangaje kubona nyine bihera mu mizi. Niho hasabwa rero imbaraga.
Intara y'Amajyepfo nimwe muzibasiwe n'iyi ndwara. Kuri wa gatatu abayobozi bose bo muri iyi ntara bazindukiye mu gishanga cya Muhombo mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi bari kumwe n'abaturage babashishikariza uburyo barwanya iyi ndwara. Uyu ni guverineri w'intara y'Amajyepfo muri Shyantwano Rosa bari baje kwifatanya n'abaturage mu gikorwa cy'umuganda.
Murabona ni igisimba giteye ukundi bakita amiwo mu ndimi z'amahanga akaba ari igisimba cyangiza ko kubinyampeke kirinjira mu kigori kikinjira mu mumba y'ikigori kikakirya kandi kigatera amagi menshi cyane kuko igisimba kimwe gishobora gutera amagi arenze nk'igihumbi. Icyo gituma natwe nk'ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo twashyizemo imbaraga zo gufasha abaturage kurwanya ibi byonyi. Aho byamaze gukura turabashishikariza kugenda babikuramo, bamara kubitoragura bagatera imiti yo kwica ya magi. Ariko nk'aha muri kishanga nk'uko mwabibonye kubera ko ibigori bikiri bitoya turi gusa n'abakumira. Amageri yatangiye gusa nazaho n'udusimba turimo turacyari dutoya kujyo twizeye ko uyu muti ugomba kubyica.
Abashinzwe ubuhinzi mu karere ka Kamonyi gana Mwizerwa Rafiki avuga ko kugeza mu karere kose bamaze gutangatanga ibi bikoko byafashe batera imiti kugira ngo barebe ko hari imyaka baramira.
Kira cyonyi kirazo kikajya mu mwumba w'igihingwa kigori cyangwa amasaka kigateramo amagi. Ya magi akazitoka kavamo utunyo dutoyi. Kwa tunyo tukagira ducukura wa mwumba w'igihingwa none uko tumaze kugicukura tugacaye amababi yo ku mutwe kikuma. Gura n'umusaruro ahantu cyageze batakirwanyije ushobora kuba zero. Iyo kimaze gukura bwo gisigara cyona ku buryo ushaka kugira ngo nitunga urindi ryahonye. Isanga dufite imiti dufatwa bashesha turwanya ibyonyi mu mirima, imiti yitwa roketi n'undi witwa rambuda. Ni imiti ishobora kwica ibi byonyi byinshi mu bwoko bwa insecte gutyo. Bakoze ubushakashatsi basanga ari iyo bikiri bitoya nk'uko ibi byahabingana. Iyo rambuda na roketi iyo ukoresheje neza iyo uteye inshuro ebyiri eshatu bamaze gupfa.
Abashinzwe ubuhinzi bemeza ko bataramenya aho utu dukoko twateye duturuka ariko ngo birashoboka cyane ko twaba twaraturutse mu bihugu bituranye n'u Rwanda byari bimaze igihe bivugwamo udukoko twa nkongwa. Abaturage bahuye n'iyi ndwara bafite ubwoba ko mu gihe kiri imbere hatagize igihinduka bahura n'inzara.
Ubu ni ibigori twari tugamijeho ko twabiryaga umutsima, igikoma, imvungure. Nibyo bintu byari kuzatuzamura mwimi. Inzara rwose igwiraza nibidakunda.
Ose ko twari dutegereje ubukungu imbere by'ibigori, n'ufite umunyeshuri akamurihirira. Usebije gutyo wagira ngo umunyeshuri akongera kwiga. Turahangayitse.
Murabona ko imyumbati yaracitse bitewe n'uburwayi, none ibigori nabyo biracitse byo byari bidutunze n'amasaka. Ni ikibazo gikomeye n'umuceri numvise kwirimo no mu ngano.
Bikaduhangayikisha suramo itarimo guca ahantu hakomeye cyane. Indwara ifata ibigori n'amasaka si ubwo urumva kandi ari byo bihingwa bitunga abanyarwanda.
Minisiteri y'Ubuhinzi ivuga ko utu dukoko twadutse mu kwezi gushize kwa gatatu tukaba tugaragara mu bice byose by'igihugu cyane cyane ibice bisanzwe bihingwamo ibigori n'amasaka nko mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba ndetse n'intara y'Amajyepfo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho ni ikiganiro cy'ubuzima.
iyo abantu bumvise ingwara y'ubusaza bw'amagufa bita osteoporose mu Gifaransa ariko abatari bake mu Burundi no mu Rwanda bitiranya na rimatisimu kuko zisa n'izisangiye ibimenyetso umuntu yiyumvira cyane cyane iyi ngwara ku bakenyezi kanatsinda ni nabo bagwara ingwara nk'izo cyane kurusha abagabo yamara n'abagabo baragwara iyo ngwara y'ubusaza bw'amagufa bita osteoporose Umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson aratubwira ibindi ku bushakashatsi bwakozwe muri kaminuza ya leta ya Missouri muri leta zunze ubumwe za Amerika ku magufa y'abagabo ni mu kiganiro cy'amagara kaze mwese Umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson atubwira ko osteoporose ari jambo risigura amagufa arimo utunogo duto duto amagufa abayonze cyane kuburyo ko umuntu afise osteoporose akagorora umubiri cyane ashobora kuvuna igufa bimwe mu bintu bituma bagwara iyo ngwara no kunywa itabi inzoga canke kuvuka mu muryango w'abantu basanzwe bagwaye iyo ngwara kimwe no kugira ubuzima bugutuma utanonora imitsi bikwiye abantu amamiliyoni amajana 200 ku isi baragwaye iyo ngwara Icyo gitigiri citezwe kuduga mu gihe abantu ku isi babandanya basaza. Ishyirahamwe rijejwe kugwanya osteoporose rigabisha ko ibitigiri by'abavunika bitewe n'iyo ngwara bizoduga inshuro zibiri mu mwaka w'2025 vyongere biduge inshuro zitatu mu mwaka w'2050. Ibice 45 muri izo mvune bishobora kuzoba bivuye kuri iyo ngwara ya osteoporose. Osteoporose n'ubugwayi bushobora gutera ububabare budakira imvune zimwe zimwe cyane cyane izibaye mwitako cyanke mu kiyunguyungu zishobora guhitana ubuzima bw'umuntu umenyesha makuru w'ishwe rya Amerika Carl Pearson abandanya tubwira ko yasanze ko muri ubwo bushakashatsi bavuga ko nabantu bakora ikarashishi bashobora kugira amagufa adakomeye ibyo bigatuma bagwara osteoporose Burindwi Dean Harget anyonga ikinga ibirometero birenga 160 ni byiza ku mutima wiwe yamara ntibifasha amagufa yiwe Harget yaratangaye kumva ko amagufa yiwe adakomeye cyane avuga ati byarantema makenga cyane sinifuza kugira amagufa adakomeye nifuza gukomera no kugira amagara meza kugira amagufa adakomeye biratuma umuntu agira osteoporose Pam Hinton Umwigisha muri kaminuza muri leta ya Missouri aho agirira ubushakashatsi kubijanye n'impfungurwa ukononora imitsi n'amagufa afise amagara meza avuga ati hafi umugabo umwe kuri bane bagira ubuvune buvuye kuri osteoporose mu buzima bwabo mu bushakashatsi Hinton yakoze yasanze kugira ikarashishi bigabanya ivyunyunyu vyitwa sclerostin bituma amagufa asaza ariko kandi ibyo byunyunyu ni navyo bifasha amagufa komera nyuma y'ubwo bushakashatsi Haget aratahura ko kunyonga ikinga canke kogera mu rugomero rw'amazi bita piscine bidakwiye kugira amagufa yiwa komere ariko ko akeneye ingaburo zo mu bice vya B vitamine B mu Gifaransa n'ivyunyunyu vya calcium kugira amagufa yiwa komere
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Fidel Niyongabo arabagezaho amakuru ya sporo n'imikino.
Turi kumwe na François Ngendabanka umukinyi yigeze gukina mu mugwi umupira w'amaguru Interstar akaba yigeze no gukina mu mugwi Sebukira gihugu umupira w'amaguru mu Burundi akaba ari Bujumbura. Tugira tuganire ku vyerekeye umupira w'amaguru wewe wigeze kukina muri iyo migwi haba mu mugwi Interstar cyangwa mu mugwi Serukira gihugu witegereje muri rusangi umupira w'amaguru mu Burundi wifashe gute
Mumbajije ngene umupira w'amaguru unye mu Burundi kera ngene umupira wari wifashe mwavuze ko nakinye umugwi wa Interstar mugabo je nibaza ko nakinye umugwi wa Interfc myaka myinshi Interstar na uje kukinira mu nyuma hanyuma na ekipe nasionali yo nahereye ko mu mwaka w'84
byari byifashe gute icyo gihe uravye n'ubu
icyo gihe abakinnyi bari bafite urukundo twakinanye yari nka novuga plaisir twarakunda igihugu twarakunda umupira twakunda tukunda n'abadufasha duvuge abamenyereza canke abajya twita ba Jean Baza ikunda ngo mpe n'ubu si cyo kimwe kera urumva umupira nurunani abahari abankadura bandi abakinyi abapambwe bose aboneke intsinzi bose kwasigira ku mugozi umwe kubera icyo kintu kiboneke
ni kihe kibuze ugeranije n'icyo gihe
urukundo bazi bafite ibintu bita amaspekulasiyon ndabona umukinyi abriya nka twebwe kera twarakina nka disaison kubera gukunda igihugu byaba ubu nta mukinyi n'umwe ashobora gukinira igihugu nk'amasezo atanu atandatu yikurikiranya kubera baca bamurondera isoko abadirija b'ubu mengo baza basekira sonde profiter niko nabivuga kera hari urukundo vraiment barakunda
niyo mpanuro watanga wewe uri umukurambere mu byerekeye umupira w'amaguru wigeze kuwukina haba ku maclub n'umugwi serikira igihugu niyo mpanuro watanga
impanuro notanga ni uko aboza baza gushyigikira n'icyo ari cyo cyose muzavuga umuntu kuza ukunda icyo mugafo paka ukirondera ko inyungu z'iwawe rondera inyungu z'igihugu rondera inyungu zituma icyo kintu ugiyemo kikaho kigeza gushika kigashikaho ku ntumbero mwakeza gushikako
ariko abakinyi bobo ariho aho bamwe urumva bagenda witegereje barafise ubuhinga
ankadrema nicyo kintu gikomeye gose icyo kintu gikomeye gose atankadrema boca bigira ankadrema nicyo kintu bogira ko hanyuma habaye ankadrema aba bankadre bakumvisha abakinyi objectif nibaza yuko aricyo kintu gikomeye gose
urakoze yari Francois Ngendabanka yigeze gukina umugwi Inter FC na Inter Star akaba yarakiniye n'umugwi serikiragi y'u Burundi twako tuvuga kugiye nabona umupira w'amaguru wifashe muri iki gihe ugereranije n'ico gihe yakina urakoze kuri iki kiganiro
kizatu ubuno n'ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze za Amerika izi imbere y'ibindi bihugu mu gufasha gukura ibisasu byahambwe mu kuzimu mu ntambara ziba mu isi yose. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajencena 93 Amerika imaze gutanga amafaranga arenga miliyaridi 2.6 z'amadolari yo gusambura ibisasu byahambwe mu kuzimu hamwe n'ibindi birwanisho bibangamiye umutekano w'abanyagihugu. Amerika itangaza ko ikora ivyo mu ntumbero yo gufasha ibice biba bivuye mu ntambara no kubifasha gusubira kwiyubaka. Kimwe mu bice Amerika ivuga ko yakoze bigashimwa ni mu myonga yahitwa Burma muri Zimbabwe. Burma ni igice kiri ku rubibe na Mozambique ahurunganywe n'urunganywe rwagiye rukurikirana rw'abarimyi bahoze barima itabi hamwe n'ivyamwa. Ariko bivanye n'uko cari igice corohera abarwanyi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajencena 70 mu gihe cy'intambara yo kubohoza Zimbabwe, ibisasu biharurwa mu bihumbi vyarahambwe mu kuzimu kugira abatege abarwanyi bajabu ku rubibe bava muri Mozambique. Mu gihe iyo ntambara yarangira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajencena 80 Zimbabwe cavugwamwo bisasu bihambwe mu kuzimu bitagira uko bingana. Ivyo bisasu biri mu bitera intambamyi mu iterambere ry'abanyagihugu bituma amahegitari ibihumbi n'ibihumbi yorimwamwo atarimwa bigahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajencena 80 abanyezimbabwe barenga 1,500 barishwe. Ibitunga biharugwa mu bihumbi 120 navyo birafa bihitanywe n'ivyo bisasu vyatezwe mu kuzimu. Rimwe mu mashirahamwe ariko arasambura ivyo bisasu muri Zimbabwe ni ishirahamwe ryo muri Norvege, Norwegian People's Aid, rifashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'amafaranga. Utwo twigoro two gufasha Zimbabwe twaragize icyo dufasha mu guhindura ubuzima n'imibereho y'abanyagihugu bahaba. Abarimyi barasubiye kurima, barubaka amazu, ibitungwa birongera kororwa. Mu myaka iniheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yatanze imiliyoni zirenga 7.6 z'amadolari ku mashirahamwe akura ibirwanisho mu kuzimu muri Zimbabwe, imiliyoni 3 gusa zikaba zatanzwe mu mwaka uheze w'2016. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imesha kuri kishira uburyo bw'amafaranga mu mugambi wo gufasha gusambura ibisasu byatezwe mu kuzimu kuko ngo gukora ivyo iriko ikingira abanyagihugu ariko kandi ibiriko iharanira amahoro arama.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti zacu ibiganiro byacu birakomeza, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kanyi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.